Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joediane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Tuboneye akaje kukubeshuza ico kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemerwa zikava mu nzira ico nico tutemera tutazi iyo cavuye.
Uyu ni Paul Hakizimana umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi atanga umuco kubihuha bimaze iminsi bicana cana ko yuko abataratora maka diplome yabo impamyabushobozi zabo bitarenze mu kwa gatanu leta izuba yazisubiye ko iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hatume ku maradiyo yanyu. Hagati aho abigisha bo muri komuni ya Musongati mu gihugu cy'u Burundi intara ni Rutana bavuga yuko agashahara kabo katagishoboye kubabeshaho navyo nyene ni muri kino kiganiro. Aiko mbanzi ndabwira mu make kwa makungu yemeye kuzotanga miliyaridi z'amadolari 4 n'ibihumbi 400 yo gufasha n'imiliyoni 4 muri ntunga yo gufasha Siria hamwe n'ibihugu bibanye byakiriye impunzi no mwaka. Ivyo bitangazwa n'umutegetsi mishamwe mpuzamakungu ONU, ariko amafaranga yemewe ni make kuyarenga miliyaridi 7 z'amadolari akenewe ONU irondera. Umukuru w'ibiro vya ONU bijeje gutunganya ifashanyo Marc Lowcock yabitangaje kuno wa gatatu mu nama mpuzamakungu y'abatanga ifashanyo iri kubera i Bruxelles mu Bubiligi. Ishami mpuzamakungu ONU risigura ko miliyoni 13 z'abanyesiriya bakeneye imfashanyo kandi kimwe na ca kane cabo bakwiragiye mu bihugu vya Yorodaniya, Libani na Turukiya. Chancelière Udagi Angela Merkel azogira urugendo rw'umunsi umwe rw'akazi muri Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatanu nejo hakurikiye mugenzi we w'Ufaransa Emmanuel Macron yari amaze iminsi itatu mu rugendo rwiwe aha muri Amerika. Izo ngendo z'abategetsi b'Ubudagi n'Ubufaransa zibonwa nk'utwigoro barimo two kugondoza Perezida wa Amerika Donald Trump ngo ntavavanure n'amasezerano ya nuclear na Iran kandi yorohereza ibihugu by'umuryango umwe bwa Buraya mu kubikura ko amatagisi ku idandazwa vy'ivyuma vya acier na aluminium. Nail Gardine umuyobozi w'ikigo citiwe Margaret yabwiye ijwi rya Amerika ko yiteze ko Merkel azanye ingufu zirenze iza mugenzi we w'Ufaransa mu kugondoza za leta ya Trump kuri ibyo bibazo byose. Tukivuga iby'ingendo z'abategetsi b'Ubufaransa n'Ubudagi, hejo Emmanuel Macron w'Ubufaransa yabwiye abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika ko yipfuza kubona Amerika igumye mu masezerano mpuzamakungu abuza Iran kubandanya ikora ibirwanisho vya nuclear. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye, Emmanuel Macron w'Ufaransa yavuze ko igihugu ca Iran kidakwiye guhabwa akaryo na gato ko gutunga ibirwanisho vya nuclear, ariko umutegetsi w'Ufaransa ntiyashoboye gutangaza nimba Donald Trump mu byo bavuganye yarashoboye kumwemera yuko ayo masezerano azo yaguma ko nkuko yabibwiwe Trump mu mubonano bagiranye ku munsi wa kabiri mu nzu yiwe White House. Macron yasabye ko hoba ibiganiro vyoshika ku yandi masezerano mashasha na Iran ku kibazo co kugerageza missile ibikorwa vya gisirikare kirimwo Siria, Yemen, Libani na Iraq. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, kandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugaga internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rugaga Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva muri mu biyaya bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika imyuzurira y'amazi yateye itongo ry'abapfuye ryo kumpanda muri commune Gihanga y'intara ya Bubanza irakomeje itera ikibazo gitandukanye habaja kuraba ko imva z'ababo zatwawe bwafuse umunwa kuko ngo batoroherezwa ibindi kwino nkuru numenyesha makuru wacu ibujumbura ni Bubanza Fidelite Ishatse
Itongo ry'abapfuye ryo kumpanda ririho komite 15 va mu gisagara ca Bujumbura bikwiye bari kuri igihugu 5 bigenda haza bubanda na cibitoke z'umuraro ku bushuru burengero bw'Burundi iri cyo nonekaye kiri haruguru yibarabara ku ruhande rw'uburyo zanye Bujumbura musanyiro wa komine Gihanga cyo bwije cy'u America nuko izo mva zatwawe n'amazi y'imvura yaguye kuva ku munsi wa Mungu kuko aho yahora cyari hazibiwe aho ni mu gihe bikorwa cyo gusana iryo barabara bikubira kogwa mu gihe cy'imvura Leopold Ndayisaba
kuberako bari kwarikora mu mvura hariho zononekara bitewe nuko amazi abura haca na cyane cyane yuko hari uduserege tuba turi mu ibarabara amabiza cyane cyane seza kuba hari kugira ngo asohore amazi ariko gutega abandanya agenda ariko urabona ko byagoranye kuri amabiza yugaye nacyo twituma rero aya mazi yaciye abandanya akurikirana ku mbure ahamanuka ashashikira hano hari zinomva haruguru ibarabara
uyu mutwe wamenyesha kandi ko icubutirwa ari gukingira abanyagihugu wa mucungaro y'izomva hamwe n'abahita kuri iryo barabara mu kuwapoma imiti kugira ngo bice imigera ishobora gutera indwara z'umusigaye by'abantu bahambwe ibyo navyo agashikiriza ko bamaze kubikorana nawo umushikirangaji w'amagara y'abantu uburinganye bw'ahatwawe n'amazi hamwe n'igitigiri cy'imva zasidutse ntikiramenyekana nayo kumva zimaze kononekara ubwo Leopold Ndayisaba ikibazo zo kwigira hamwe nawo mashira hamwe akora ibyo gupfuba abantu
ye kugirisha inama abasanzwe bari muri ya mashira mwesha abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabikogwa twokora kugira ngo tubisubije uko yari imeze ari uwabuzuwiwe boza bakarabu kumbure tonafashanya huko sino bwa mbere azige bubaka izomva amazi kononekara haheze imisi ngara baragaruka bakongera bakazikora neza twamatiko turafashanya ubu dusaba ko tubandana tufashanya
naho abahambye ababo bariko barahamagarirwa kuja kuraba uko izomva zabo zifashe zikogwa cyoroshe imva zonyene twashoboye kubona nizari haruguru y'ibarabara kuko zozo uri kure washobora kubona izeremba mu bidenge y'ivyamazi hamwe zibonekesha imisaraba gusa kwera ibindi bice byazo byabibiye mu mazi twegereye iruhande rwo hepfo y'ibarabara aho rero imva zononekaye n'izira hafi y'ibarabara kugira ngo zishikire ubanza guca imbere mu mva ariko gushikira izo mva ntibyatworoheye twasanze hasigaye hariho abantu bazicungera tubabwiye ko tubamenyesha amakuru baswanye kuziraba ico batubwiye nuko tutereza gusaba urusha kwa musanyiri w'iyo komine twabwiye ko musanyiri doje kuvugana kandi ko yaduha urusha gukorera aho hantu bashira tubwira ko atari we wenyine nabibibwiriye badashobora kutureka ngo turengane twagerageje guhamagara musanyiri kugira ngo atangore urusha telefone yiwe yahamagara nta witaba ibyo se twenyine byabaye ko hari n'undi muntu twawe yavuye kuraba imva y'umubyeyi wiwe nawe natubwiye yuko yahatswe
ntangiye kuraba ko imva y'uwanje ikimeze neza ngize ndashika aho uwanje yashinguwe nacye ndakurikirwa n'abantu bari bambaye impuzu zisanzwe barantera nubwo babambaza byinshi cyo narinje gukora nico naringamije kamere bashyize naho basupa mu telefone baraba ko atamasaramu no banafashe n'amasaramu nene nafashe yakojewe sivyo byari byabintu njye mpambwira ko ndi muwansi igihugu kuko benshi baguma banza gufata amasanamu kacaye urumukira kuringa ngurukira mumenye ibishobora gucapfuza igihugu ambwira ko n'isi yose umuntu wese agomba kuza kuraba uwiwe ategerezwa guca imwe bita muri pomfine bakamuha uruhusha akongera agacamu kwa musitanteri hama akabona kuza hiyo muganda bonye mpemba ibyo bintu nibirebire
amaze gutanga ibimuranga bakabona ko izina ryanditse ku mva ari rimwe mu mazina y'ababyeyi biwe ariko ikirangamuntu yabahaye bahavuye amurekura uyu munyagihugu atera kamureta ko ugiye kuraba imva y'uwiwe yokoroherezwa
gucunga imva ntibyari bibi nubwo ari bishasha ariko kucushira mu iterabwoba ku bantu baje kuraba babo cyane bibaza ko ata politiki irimo umuntu waje kuraba kwimba yiwe yasambutse mu gihe rero leta yobona ko atakiri kirimo ibyo bintu nibabivaneho namba abantu baje gucungera imva babigisha ikintu bacungera batarinze guhamura abantu baje kuraba babo
itabo ryafuye ryo kumpanda rihambwamwo ibice kinshi abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura no mu 2005 cyatewe n'inyuzura y'amazi harero n'abanyagihugu bahisemo gusubira guhamba ababo kuri kwisigira byabo byari hejuru ku mpanda muri komine Gihanga Fidelite Ishatse juju ya Amerika
Federite ishatse arakeneye ku iyo nkuru mushobora gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com duce tuva ngaho ku mpanda mu ntara ya Bubanza dukubitire gato hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu commune ya Musongati ntara ya Rutana ahi myidogo yabigisha ari benshi habavuganye n'ijwi rya Amerika mu Rutana bavuze ko batagishoboye kubesha imiryango yabo muti kuki ngo agashahara baronka n'intica ntikize Alain Yves Irankunda hakwejwe rya Amerika Musongati yabicirya nino
abo bigisha bo muri komine Musongati baganiriye n'ijwi rya Amerika bemanga ko ikibazo c'ubuzima buzimvye kiriko kirabahungabanya bakavuga ko bigoye kumenya ko bo bari abakozi bahembwa kuko iyo baronsa agashahara ko kukwezi batamenye irengero ryako bivanye nuko ivyo bayakoresha mu ngo birengeye kure ako gahembo nzi naho ra Cecilia aratuyagira
ejo akazi ko gishana gatangaye kera haracenye ka 10 umushahara sinovango ni kirenga kuko nta nico tumarira kuko urudufasha ibintu bike cyane nk'indwi 10 n'indwi 2 abaheze ukacyusanga usubiye mu madeni uvugera guhembwa ufise amadeni arengeye umushahara ufise kuko nk'ubu iyo umushahara muhembwa kwambara kurya umva ntidukwiza umva ari ibyo tuca duheba arananira guharura bikananira ngeno ya gabanganya ibyo ngire nkore byo mu rugo bikankanye numva tukidoga twidoga uko nyene mugiye ko tugora gose cyane ntitubone iyo tugiye kubigenge tugiye kubikika kubera uko kuri uwo mushahara turonka nyene utacyo utumari
kubera ko gashahara ari gato Jean Damascene Nyandwi ayagako n'imanza z'umujyango ngo cyane z'abagenzi zisaba ko atanga uburyo bw'ikimazi atakizitaba
ntubeshikira nguko iyo dufite imanza hari gihe ubwo rubanze umugenzi aba yarugize atane ibihumbi 5 ufite bikaca bingora ko ntogira nte noza kumuterera cyangwa nce ndamushika ko bikaca bintera isoni ntaca bimpitamo no kwigumira mu nzu nkigumira mu nzu kubera nabuze cyo ndamuterera cyose no gusaba Imana turabe ukuntu ishobora kuduhindurira bintera isoni gose
ku bwabo mu gihe hatoba umugambi wundi wo kubatera intege bafisa ko bako bazogera mu gihe cyo gukukuruka atakintu na kimwe cyo kubunganira bafise bageze mu zabukuru Augustine Nduwarugira aha avuga ati
none jewe ndabikice gute iko ndatemba ni hamwe ariho gusaza nyene ukagiririramo ndafise ikigufashe turabibona kuko bica bigorana mu nyumuhebuye upfane ntuduseni nubwo bukaguma buragoye tufatiye yuko twobona iko leta idufasha benshi turabakene tuduherako turadusumisha utuntu twose two kwisi ntitunagubumbe naho wowe uturonke byose bikaba ingorane gutyo ugapfa gutyo atakiye atacyo wiyagako ntegeramo urupfu gusa
mu ntwaro ayo maborogo y'abigisha bemeza ko yibonekeza no ku bandi bakozi bose muri rusangi aha mbere abo bakozi bahamagarirwa gukora imirimo yotuma agashahara baronka ko kukwezi kunganirwa Madazi Mathieu umunyamabanga wa Bustaneri wa komine Musongati
abakozi ba leta dusanzwe dufite ngaha nta nivyo twarinda kubabwira baravyumva barabibona barabona ko umushahara utagishobora gutunga umukozi wa leta bagaheza rero bakarima bakagwiza n'umwimbo mbere gusumbya n'abarimi mu gihe baba bavuye ku mirimo y'akazi ni by'ukuri mushahara utiyumvuganije ntibigere ukwira bo bandarya ahubwo bagira inguvu bagakura amaboko mu mpuzu ry'amasaha bataba ari ku kazi ntibahave baza kwikora kuri nyagashahara baja kuganira hamwe n'abandi ku gacupa kandi nako gacupa natwe dufaranga twari gufasha mu kuduza ibikorwa byo mu ndimo hanyuma bakagwiza umwimbe hari inama twama tugirisha rimwe mu mezi 3 tugakoranya abarongoye ubuzi tureza rero tukababwira n'ivyo yuko abakozi ba leta batohava bigira nk'abamwe ba kera bavuga yuko umukozi wa leta ataja kurima tureza rero tukabatuma abo barongoye ubuzi bakaza kubibwira abo barongoye nabo mu mishe y'ubuzi bwabo
ikindi abo bigisha basaba nuko bopfuma bahabwa n'imiburiburi ibibanza byo kubakamwo amazu y'uburaro cyo kimwe n'ingurane yo kubakamo amazu ya kijambere ku bwabo byo bafasha ko ubukene bugabanuka kuko batari bake baba mu mazu atara yabo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Ekanala iva irankunda arakenuye ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara mukanya turaza kwitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko duhava duca tubabandaniriza andi makuru tubafitiye
cha bijya bi biranuga nuko kwari kandi bihu ngo ni bihu akarira zisomeye ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
kasivye
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru rero iri kiracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye yemeza ko bitarenze mu kwezi kwa gatanu umuntu wese yahejeje ishuri kaminuza mu gihugu cyo Burundi atazoba aratora impamyabushobozi yiwe azotaha nk'uwaragiriye inarume. Mutino nivyo vyoba ari vyo menyesha makuru wacu y'Ibujumbura Diane Ndonse yashitse mu bigo bikuru vya kaminuza y'u Burundi kuducukumburira araduha umuco muri no nkuru yaduteguriye.
Iryo tangazo ririko raca ku mbuga ngurukana bumenyi ahanini ku rubuga rwa WhatsApp ritangurwa n'indamukanyo ryanditse mu rurimi rw'Igifaransa. Mu ncamake uwanditse avuga ko ashaka kumenyesha ko kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu twimirije impamyabushobozi zose zabize mu mugambi w'inyigisho za kera zatewe ko imikono zizokugwa mu bubiko ntizisubire kwemegwa. Uwanditse itangazo abandanya asaba ko utaratora impamyabushobozi yiwe ko yokwihuta mu maguru masha akaja kwitora muri IPEA aho zisanzwe zitangirwa hatarenze itariki 30 z'uku kwezi kwa kane. Arangiza avuga ko ubutumwa bwatanzwe kuri ingingo buhagije, mu yandi majambo ko uw'ingorane zizogwa ko atazovuga ko atabimenyeshejwe. Ariko rero ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi buramirira kure iri tangazo. Ijwi rya Amerika cyavuganye n'umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi Paul Hakizimana.
Tukibimenya twaciye turondera aho ibyo bintu byaba byavuye kugira tumenye ko hari tangazo ryoba ryasohowe n'umwe mu babijejwe. Turabaza mu buyobozi bukuru bw'inyigisho za kaminuza ngaha mu bushikiranganji dusanga nta tangazo ryavuyeho. Turabaza no mu mugwi w'igihugu ujejwe kwemeza impapuro z'umutsindo mu makaminuza yose, icyo twita Commission Nationale d'Enseignement des Diplômes et Titres Universitaires, dusanga naho nyene nta tangazo nk'iryo ryavuyeyo. Kandi na twebwe rero mu makaminuza na kaminuza y'u Burundi irimo twebwe nta tangazo na rimwe tuzi ryashyize ku mukono kugira ngo rimenyeshe icyo kintu. Tuboneye akajya kukubeshuza icyo kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemerwa zikava mu nzira. Icyo nicyo tutemera, tutazi iyo cavuye.
Umwigisha Paul Hakizimana avuga ko muri kino gihe hibonekeza imirongo y'abantu benshi baza gusaba impamyabushobozi zabo mu gihe bahora bakira umwumwe. Byumvikana ko iri tangazo ryafashwe nk'ama nabo gyega nubwo ritagira umukono na nyene kujyandika akaba ativuze. Hari abavuga bati itangazo nk'iri ryasohotse rikwiye nubwo ari kinyoma, bafatira ko abatari bake baheza muri kaminuza ariko imyaka irenga 10 mbere na 20 igashika umuntu ataratora impamyabushobozi. Ariko umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza aragaya cyane abantu bandika itangazo nk'iryo, aratomora neza ko impamyabushobozi itigera itakaza agaciro kayo kandi ko kaminuza aricyo gikorwa ifise cyo kuguma yakira abaza kuzitora, na cyane cyane ko hari amafaranga uje gutora impamyabushobozi ariha maze agafasha mu byo kaminuza ikenera. Ariko kandi umuyobozi Paul Hakizimana avuga ko uku kumara imyaka myinshi kw'impamyabushobozi mu bubiko kwagisha ikibanza cy'izindi. Aha aravuga ingene igikorwa kizotunganywa kugira zishobore gutorwa ku mwanya ukwiye.
Muri uno mwanya nta tangazo cyangwa itegeko twari bwashireho ry'ikiringo bateza kuza kuzitorerako, kuko natwebwe hari aho bishika ugasanga birafasha umwanya kugira ngo izo mpapuro z'umutsindo zije ko amasinyatiri yose imikono y'ababijejwe yose. Icyo gihe rero nta tegeko ry'umwanya twari bwashireho. Mugabo suye gutera kamo abahejeje muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo umwe wese azarahaca kugira amenye ko urupapuro rw'umutsindo rwiwe rwakwije byose imikono yose iriko aheza rutore. Hazogera n'igihe kumure dusohore n'itangazo nivyo ribahamagarira kuza kuzitora, tushireho n'urutonde rw'impapuro z'umutsindo zimaze gukwiza byose kugira benezo baze barisoma baca baza kuzitora badatevye, na twebwe tuze turaronka ikibanza caho tubika izindi.
Abantu bakibonira itangazo ry'ikinyoma baravuze byinshi, huko bisanzwe tubasomere bimwe muri byo tutavuze abavyanditse kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati none ibyo byo gusinya no gufuta ayo madiplome bisaba iki? Uyu ati nyanyasa muzitore mutaribonerako ivyubu biragoye utari mu gihugu we ntambaze. Uwundi ati emwe iki kintu gishobora kuba ataricyo kuko ndibuka itangazo ry'imbere ryavuga ko zizokugwa mu bubiko impera z'ukwa gatanu. Hari n'uyu asa n'umwishura ati emwe kumbura uvyemere vyo nashoboka erega hari abamaze imyaka 20 irenga batarazitora na jewe nayitoye inyuma y'imyaka 10 aho ganuko nari Bujumbura abandi bo barahevye. Tubandanye n'uyu avuga ati ahubwo bazoze barazitanga umuntu ahejeje gusoma igitabo nivyo vyokoro agataha ayitahanye. Uyu ndati nko muri kaminuza y'u Burundi uburyo ucamwe kugira ngo utore diplome subwo guta mu ndasa nta campus nimwe udacamwo kugira ngo wemeregwe ko atacuheranye. Tugarukirize kuri uyu avuga ati ntivyoroshe kabisa kaminuza y'u Burundi iricungera birenze. I Bujumbura, Diane Ndose, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imyaka 3 irarumanye uno munsi umunsi kuyundi amashama dakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi akoze imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca prezida wa Burundi Pierre Nkurunziza. Iyo myerekano yatanguye imbere y'umunsi umwe gusanga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ugeneye prezida Nkurunziza nka kandida amatora ya 2015 yaburijwemo inyuma y'indwi zibiri ubutegetsi buhatswe guhirikwa inyuma y'iyo myaka itatu. Abatari bake barahunze abandi nabo harimo abamaze guhunguka ariko mu rukurikirane rw'inkuru turiko turabategura ku buzima bw'abahunze uno munsi turaraba ingene abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye bariko barabaho. Menyesha makuru ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yarabagendeye bamubwira yuko bariko bariyungunganya muri bo harimo abakenyezi. Reka dukurikira ino nkuru yiwe.
Amezi atatu araheze abakenyezi bane bahungiye mu karere ka Huye bari mu rudandaza kugira bari bico kunganira imiryango yabo. Badandaza ibinyobwa n'ibiribwa bakaba bafise uburaro bakongera bagategura ibanza vy'ubukwe. Umwe muri abo bakenyezi amenyesha ko kuja hamwe bakaronka ikibakura mu nzu byabafashije kwibagira rimwe na rimwe ingorane z'ubuhungiro.
Turi impunzi twabona umwe ngo mu mutwe wacu harimo ibyiyumviro byinshi bitameze neza ibyiyumviro bipfuye kubyuka mu gatondo utagira iyo uja utagira icyo ukora kandi wari umenyereye ubuzima bwo gukora twasanze umwe ngo ntibyoba byoroshe. Icyo gitangura kuza turabazanya uko twahura twiyumvira icyo twakora tinda dushika kuri iki cyo gukora umugambi umwe.
Uwo mukenyezi aranashima intambwe bageze ko muri ano mezi atatu bamaze bakora bakizera ko bazobandanya batera imbere.
Kimwe gushika ubu muri aya mezi atatu mbona umwe ngo icizere ni cyiza mbona umwe ngo bimeze neza sinavuga ngo bimeze neza cyane kuko intambwe yose yamigora ariko uko ndabibona abantu batanguye kutumenyera nicyo gikuru. Uri kuradandaza abantu bakaba batangiye kumenyera barahagendera bakagera ibyo banyoye bakagera n'ibyo bafunguye nicyo kitwereka yuko twibaza ko imbere ari heza.
Mbega ko muri abarundi kazi tukavuga ko ababagendera n'abarundi gusa hano hantu muri icyo kibazo cyane.
Oya tugenderwa nabo tugenderwa n'abanyamahanga tugenderwa n'abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda bari ngaha aye icumba ariko n'abarundi baratugendera nabo nyine sinavuga ngo nabo nyine ntibatugendere baratugendera cyane gusa nabo nyine bavuga ati twariho bene wacu bagize ikintu reka tubagendere turabe cyangwa bagahurira ngaho naho nyine tukayaga naho nyine biba ari byiza.
Abakenyezi rero bamenyesha ko bamaze gutanga ubuzi ku bahindwe harimwo impunzi zine n'abanyarwanda batatu. Umwe muri bo akaba ashima ukuntu impunzi zamuhaye akazi mu gihe atari afite icyo akora.
Mbere na mbere nabyakiriye neza nyuma mvuga ko nabyakiriye neza hari abantu benshi baba bumva yuko tabasha gukorana n'abarundi wenda ntabwo tuba duhuje imico cyangwa ibindi bintu gusa amaze kubageramo naje gusanga ari beza hano dukorera dukora nk'umuryango ugize ikibazo baragufasha ni ibintu byiza cyane. Nari maze igihe nta kazi mfite araza ndasaba barakama ubungubu ndi gutera imbere kandi nanjye nkabakorera neza bagatera imbere.
Kubona impunzi zija hamwe ni igikorwa cyiza cyo gushigikira ivyo bishikirizwa n'urongoye impunzi mu karere ka Huye ahasaba abandi gufatira karorero kuri abo bakenyezi.
Twebwe abantu baje hamwe kuvyukuri n'abantu bavuga duha karorero keza na cere cyane mu muryango tatu harimo w'impunzi nk'aba badame n'abandi bose, hari abakorera mu muji abakorera ngaha mu murenge wa Tumba, abandi bari Ngoma, Macyazo, zose bari barihunganye bagakora. Aba n'abantu kuvyukuri badushimisha mu Rwanda, hari ibyo batubwiye ngo kwishakamo igisubizo. Nabona abantu bagerageza kwibagira ubuhungiro barimo mugabo kugira ngo bashobore kwigwana ko bashobora gutunga imiryango, n'abantu kabisa bo gufata mu mugongo. Nko ku bandi nabo baba bataratangira, hari imishinga zigerageza kubahimiriza, kubaha inyigisho. Aha ku by'ukuri igikorwa cyo kwigwana ko baragerageza gukorera hamwe, kandi natwe nk'abahagarariye turagerageza kubahimiriza kugerageza kugira bakora no kubaremesha kugira ngo bave muri bwa buzima bw'ubuhunzi bumve ko nabo bashobora kuba nk'abanyarwanda bose.
Mwamenya ko ayihuye haba impunzi z'abarundi zirenga gato igihumbi nk'uko abo barongoye abandi babimenyesha. Desire Hatungimana, Ihuye, mu manuko bw'u Rwanda, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cakuregwa mu ngata na mugenzi we muri Congo Vedaste Ngabo waza kutubwira ivyugarukwa rw'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe, bavuga ko ikibazo kibahanze nyuma y'imyaka itatu bahunze ari ikibazo cyo kuronka ibikoresho byo mu ishure no kuburaho bidagadurira. Reka tumwumvirize.
Mu gihe imikino no kwidagadura ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, mu inkambi ishasha y'Umurongwe ikambitsemo impunzi zimaze igihe cy'amezi yane zivanywe mu nkambi z'agateganyo aho zari zimaze umwaka wose. Urubyiruko ruri muri iyi nkambi rutewe impungenge no kutagira ibibuga byatuma rwidagadura uko bikwiye, ndetse rukaba rwanatera imbere binyuze mu mikino n'imyidagaduro.
Tuba dukwiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi, twavuye mu mihinga itandukanye, nta kibuga cy'inkino gihari. Tuba dukwiye nk'ibintu by'inkino tuzoba duhuriramo n'abandi bajene tukanamenyereraniramo. Hari abatamba umuziki na studio, nimba ndigeramo nanga twashobora guhuriramo twese twabona ibintu by'umuziki tugakina umuziki. Benshi turazi ibintu by'umupira, nta mupira ndigeramo nanga. Hari abandi bazi bafite inkino nyinshi ngaha zitandukanye, ari n'abakina za kungufume, nta muntu umwe ndigeramo nanga yoba nk'umumenyereza wa kungufu cyangwa tubone twarose isare ya kungufu. Kumva turabaye mu buzima bugoye cyane, nta murimo n'umwe umuntu afite avuga ati uyu n'umurimo runaka ndimo gukora. Tubaye mu buzima bugoye cyane.
Uru rubyiruko rukomeza kuvuga yuko rufite n'ikibazo cyo kubona aho rukorera imirimo y'amaboko rwari rusanzwe rukora mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi rugahungira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Twaruka ko ngaha ntitubwire icyo dukora, dusaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ko yotugarukira ko akaduha ibikoresho byo gukoresha nk'ibyo twari dusanzwe dukora tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Abashona bakabazana ibyarahani, abakwaferi bakabazanira amamashini, amapano ndetse n'ibindi, abomupira bakabazanira umupira n'imyambaro bakwiye.
Nk'ubu nka twebwe harimo bamwe ngaha nka Jeshi w'Imana nayisanzwe n'umurovyi, nk'ubu birangora kugira ngo ndonke n'udufaranga nadukeye ngaha mu murongo. Rero twese nk'aha tubayeho twebwe twakora akazi k'uburovyi cyane, ariko mugabo ubu turangene twogenda bikanka bavuga ngo bazoduha uruhushya, ariko turarindiye urwo ruhushya, sinzi ko tuzaba tururonka.
Rumwe kandi muri uru rubyiruko rwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo ari rumaze umwaka wose mu nkambi z'agateganyo rushira imbere n'ikibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri mu gihe umwaka w'amashuri muri Congo ugeze hagati kugira ngo urangire, ari nabyo bituma benshi muri uru rubyiruko bagenda bakeka intege zo gukomeza amashuri.
Nta gikoresho na kimwe cy'ishuri dufise, dutonda ku ishuri atamakaye, nta makaramu, nta myambaro, nta birato. Imyaka ibiri turi ngaha tujya ku ishuri, nta mashagoshi, nta makaye, tugenda uko ugize amacezi cyo rupapuro kabari rwandika ku kibazo cerekeye cy'ugaruka rw'abanyeshuri. Atwaratonze turarambirwa, nta kaye, nta karamu, uko utenda koze ugasanga nta n'intebe mu ishuri ziriyo, ugasanga umuntu ariko yicara ku mabuye, mu minsi iri imbere kumusangaza damanifome nawe baduhaye na ryari aruka kwirukana abanyeshuri ngo asere yarasukuriha ngo dutahe ngo batarishe ngo nitasubira kwiga. Bacabanga baduhamagara mu matu asubirayo, n'ubu kugeza n'ubu nta gikoresho na kimwe, murabona tandukanye nyene imyaka n'imyaka irazo tutiga.
twagerageje gushaka ishyirahamwe rya World Child ryita urubyiruko mu nkambi yo mu Rusenda kugira ngo rugire icyo rutangaza kuri iki kibazo cy'urubyiruko rw'umurongwe rutaka ubukene bwo kutagira ibibuga ndetse n'amazu yo kwidagaduriramo. Ntibyadukundira ko tubona abashinzwe iryo shyirahamwe kubera yuko inkambi ishashari nta bibuga n'amazu y'imyidagaduriro ifite. Impunzi ziba muri iyi nkambi zivuga yuko zitinya kujya kwidagadurira hanze y'inkambi kubera yuko hari igihe zifatwa zigafungwa kubera ziba zasohotse inkamba nta ruhusha. Ndagasingabwo ko bw'ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urukurikirane rero kw'ingene impunzi z'abarundi zahunze imyaka itatu zibayeho tuzorubandanya. Nuko nshuti bakunze mari kumwe natwe mu tubashimire cyane gose ku kanya mwafashe ngo mutwumvirize. Naridiane nahazwe mari kumwe mu kiganiro iwanyu mu ntara. Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma. Twe mituti muranigwe mu banyi no mu vyanyu muragumiza ku murongo ku ndimi zitandukanye z'ijuru rya Amerika. Mubandanye mwumviriza ibiganiro twabateguriye. Thank you.